Hii ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwandanya kudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika imisi yose Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo.
Na Oriane Itangishaka ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu.
Uru rucanco si ubwo kubuza kwibarukana gatoya, si ubwo guhagarika imbyaro. Muri mwebwe sinzi ko mu 92 atabaronse uru rucanco. Umwana ruronse, none ntimwibarutse.
Uwo ni Annonciata Kanyana akora mu gisata kijejwe incanco mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi, ariko asigura akamaro k'urucanco rw'indwara ya mugiga. Turavuga no ku rucanco rw'indwara ya mugiga rwagarutse mu Burundi ku bikogwa byo kwamamaza Emmanuel Ramazani Shadari, umukandida yatanzwe na President Joseph Kabila muri Congo, byatangujwe ejo kuwa gatatu muri mu gisagara cya Goma, hamwe no ku bakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo mu ntara ya Gitega basaba leta n'abagira neza kubafasha mu gihe batarakira. Amareka dutangurire ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. President w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurungika ubwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov.
Igihugu cya Uganda kiragirizwa kuba carafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho mu bihugu vya Buraya mu gihe cy'intambara ya gisivile iyo muri Sudani y'Epfo muri 2014 na 2015.
Perezida w'igihugu cya Gabon Ali Bongo yashitse mu gihugu cya Maroc no musi wa kane kuruhuka.
Ingenzi z'abanyetiyopiya barenga amajanane bari barabuze ingene bava mu gihugu cya Yemen kubera intambara iri muri icyo gihugu, bariko baratahukanwa muri Ethiopia n'indege z'ibiro by'impunzi bijejwe ingenzi ku isi muri ino ndwi.
Aya makuru hamwe na yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoyi cyane, mugume hafi ya radio yanyu. Duhere ku idoni doriya makuru yo hirya no hino tubafitiye. Perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurungika ubwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov, ivyo mu ntumbero yo gufasha no kubahiriza umutekano mu gihugu mu gihe hari imishamirano hagati y'igihugu ciwe n'u Burusiya. Ivyatangajwe na Poroshenko vyasohotse no musi wa kane mu kinyamakuru co mu gihugu c'u Budagi Bild. Umuvugizi w'ishyirahamwe OTAN Oana Rongescu yishuye ku vyasabwe na Perezida Poroshenko mu kuvuga ko ishyirahamwe OTAN risanzwe rifise inteko zikomeye n'ibikoresho bikomeye mu karere k'ibahari Mer Noir. Yavuze ko ubwato bw'ishyirahamwe OTAN kenshi bugenzura ku karere, kandi ko indege z'ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN zigira iperereza muri ako karere. Amenyesha ko bazobandanya gukurikirana uko ibintu byifashe muri ako karere. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yanse kwemera ivyo Perezida Poroshenko yasavye. Yavuze ko abategetsi ba Ukraine bakwiye kuvyifatamwo mu buryo bwitondewe, ivyo kubera ngo atanyishu ya gisirikare ishobora gutogwa ku matati hagati ya Ukraine n'Uburusiya. No musi kwa kane Perezida w'igihugu ca Turkiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje ko ashobora kuba umuhuza hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Yavuganye ku telefone n'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri, amenyesha ko azobandanya kuganira ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bibiri na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu nama y'umugwi w'ibihugu 20 byizwe n'ibiteye imbere hamwe n'ibiriko biratera imbere bita G20 izobera mu gihugu cya Argentine kuva ejo kwa gatanu.
Andi naho muri Afrika kuri uno munsi wa kane mu cegeranyo c'ishirahamwe rijejwe gutohoza igurishwa ry'ibigwanisho batangaza ko igihugu ca Uganda cafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho biva mu bihugu vya Buraya mu gihe c'intambara gisivile muri Sudani y'Epfo. Iryo shirahamwe rivuga ko vyabaye mu gihe hariho ibihano vyari vyashizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri Sudani y'Epfo bibuza ico gihugu kugura canke kugurisha ibigwanisho muri ako karere. Ivyo biro vy'ubushakashatsi Conflict Armament Research CAR rivuga ko ivyo bigwanisho vyaguriwe mu bihugu vya Bulgaria, Romania na Slovakia bishika muri Uganda mu mwaka w'2014 na 2015. Bavuga ko ico gihe vyaciye vyinjira muri Sudani y'Epfo. James Bevan, umuyobozi w'ivyo biro vya CAR, avuga ko bafise impapuro zerekana neza aho ivyo bigwanisho vyakorewe uko vyarungitswe muri Sudani y'Epfo mu buryo buhishije biciye muri Uganda gushika ku rubuga rw'intambara muri Sudani y'Epfo. Umuvugizi w'igisirikare cha Uganda ntiyashimye kugira ico ashikirije kuri ico cegeranyo cha CAR kuko avuga ko atarasoma ibiri muri iyo raporo. Umuvugizi wa leta nawe ntiyashimye kugira ico ashikirije haba kuri telefone canke ku rubuga ngurukana bumenyi bwo kurungika makuru bwa email.
Tuze muri Afrika, wa perezida wa Gabon Ali Bongo yashitse mu gihugu cha Maroc uno munsi wa kane kuruhuka. Ni nyuma yo kwamaze ukwezi yivuza mu gihugu cha Arabia Saudite indwara itatangajwe ku mugaragaro. Ali Bongo afise imyaka 59 muri iki gihe yagiye kwivuza muri Arabia Saudite kuva ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Inyuma yuko ashitse ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat uno munsi wa kane Bongo yajanywe mu bitaro vyaho. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu ca Maroc bwamenyesheje ko Bongo yazanywe abisavye hisunzwe inzego z'igihugu ciwe kandi abisabwe n'abaganga biwe. Ntabasanamu yashizwe ahabona yerekana Bongo ariko ashika muri Maroc canke kuva janywe mu bitaro mu gihugu ca Arabia Saudite vyatumye haba impungenge ku vyerekeye amagara yiwe. Mu kiringo c'ukwezi kurangiye ibiro vya Prezida Bongo vyasohoye amatangazo abiri gusa ku vyerekeye amagara yiwe, vyamenyesheje ko gusa ko gutora imitende kwiwe bizofata indwi canke imisi itari mike.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Ingenzi z'abanyetiyopiya barenga 400 bari barabuze ingene bava muri Yemen kubera intambara iri muri icyo gihugu bazotahukana muri Ethiopia n'indege muri nondwi. Ribaye rya mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira IOM rihawe uburenganzira bwo gukora icyo gikorwa. Umugwi wa mbere w'izo ngenzi batahukanye ku munsi wa mbere w'inondwi. Icyo gikorwa cyo gutahukana abanyetiyopiya bipfuza gutaha kizorangira ejo ku munsi wa kane bakuye umugwi wa nyuma w'ingenzi zigera ku 418 muri Yemen bagatwagwa muri Ethiopia. Ibikorwa vya IOM vyo gutahukana izo ngenzi vyari vyarahagaritswe kuva igihe Arabia Saudite igihugu gishigikiye Yemen gitanguye ibitero vy'amabombe ku vyo kugwanya abagwanyi b'abahudi bari muri Yemen kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Radio ya Amerika Washington DC. Umuziki wa reggae wamenyekanye mu makungu kubera abacuraranze nka Bob Marley ukomoka muri Jamaica. Uyo muziki washizwe no musiko wa kane ku rutonde rw'ibintu ndangamico bikomeye bikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe UNESCO rijejwe indero ubumenyi n'imico rivuga ko muziki wa reggae wagize intererano ikomeye mu makungu mu kugurura amaso ku bibazo bijanye n'akarenganyo no kukagwanya urukundo hamwe n'ubuntu. Muziki wa reggae watanguye mu mpera z'imyaka y'1960 ukomotse ku bundi bwoko bw'umuziki wa muri Jamaica bwitwa ska na rocksteady. Uwo muziki warafatiye kandi ku bwoko bw'umuziki wa jazz na blues bwo muri Amerika. Umuziki wa reggae warakunzwe cyane udatevye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza. Abantu batari bake baturuka muri Jamaica bikumiye mu myaka bimukiye muri antunga mu myaka yo mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose. Umuziki wa reggae kenshi wabonywe nk'umuziki w'abakandamijwe. Amajambo ari muri uwo muziki kenshi avuga ku bibazo bijanye na politiki n'imibano.
Kandi naho umukuru w'igihugu cya Afghanistan Ashraf Ghani amenyesha ko yashinze akagwi k'intumwa za leta n'abahinga bazogirana ibiganiro n'abagwanyi b'abatalibani muri icyo gihugu. Yabishikije mu nama ya ONU i Geneva. Iyo nama igamije guhagarika ibitero bimaze imyaka 17 hagati y'abagwanyi na leta. Uwo mugwi ntiwitavye ibyo biganiro, umugwi w'abatalibani.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose i Washington DC. amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi habantu barenga imiliyoni 2 n'amajana 8 bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 29 aribo bagiye gukingirwa indwara ya mugiga kuva ku igenekerezo rya 4 ukwezi kw'12 gushika ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'12 umwaka w'2018 muganga Olivier Nizimbere ajeje umugambi w'igihugu jejwe gucandagara abeshuza inkuru zivuga ko abazokora ico gikogwa arabatize ibijanye n'ubuvuzi ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Raymond Zimana.
Muganga Olivier Nijimbere ajeje umugambi w'igihugu jeje gucandaga PV avuga ko iyo sekeza rizo ba mu gihugu cyose no kuvuga mu burere bw'ubuvuzi 46 akavuga ko iyo ndwara ya mugiga izo cyandagwa atarikiza mu Burundi nk'uko byakozwe mu mwaka w'1992 igihe iyo ndwara yari yibonekeje ku bwinshi mu ntara ya Ruyigi. Nijimbere yemeza ko gorucancuro uzohabwa abantu mu ntumbero y'ugukinga kuko benshi badakingiwe iyo ndwara yategerezwa gucandagwa inyuma y'imyaka 10. Uyo ajejwe umugambi w'igihugu jeje gucandaga yemeza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu karere k'ibihugu 26 muri Afrika bibangamirwa n'indwara ya mugiga.
Nisekeza ryo gukinga iyo ndwara ya mugiga ntiturindira yuko tuyo ndwara irinda kubikiza n'ubwira tuyikinge na cyane cyane yuko haciye imyaka myinshi atasekeza ribaye bene gihugu b'Abarundi gushikuno munsi ntibakingiwe bihagije kandi dusanzwe tuzi yuko u Burundi buri mu karere ka Afrika ikabangamiwe cyane n'iyo ndwara na karere rero kagizwe n'ibihugu birenga 26 u Burundi bukaba burimo. Nibamenyesha rero yuko mw'ibyo bihugu 26 ibihugu 20 bimaze gutunganya amasekeza nk'aya u Burundi rero ntikugira ngo gushire ingufu hamwe n'ibindi bihugu mu kugwanya ingwara tuzitire tutarone.
Ku kibazo cy'uko abazokora ico gikogwa batogwa hisunzwe abari mu migambwe n'abatize iby'ubuvuzi kubera ka mwana wa mama n'ikimenyane, muganga Olivier Nijimbere arabihakana akavuga ko atanu mwari turuye mugambi kubijanye n'ico kibazo nayo kubijanye n'abazokora muri iryo sekeza batize iby'ubuvuzi. Uyarongoye PV yavuze ko bashigwamwo ariko bazokora ibindi bitajanye no gucandaga.
Urucanco ruzotangwa n'abaforoma basanzwe bakora mavuriro atandukanye ari mu gihugu cyacu bizi iby'ubuvuzi kandi no muri sekeza uko ritunganijwe bararonkejwe inyigisho kugira ngo urucanco ruzosore kugenda neza kubera ibikorwa byo mavuriro bizobandanya ukuri kwamye barongereje kugira ngo urucanco ruzosore gutangwa mu ijyamigwe yose twaberetse n'ukose rero nababyize kandi baronkejwe inyigisho hakaba rero nabandi ukita personnel d'appui bazofasha ariko abazocanca ngo twabaye bashikirije ni batatu kandi babyize bafitiye ubushobozi.
Kubijanye nuko ari uturere n'imigwi y'abantu ikunda kwibagirwa bigashika ntironswe incanco kubera kazi canke aho bari ari kure y'ibibanza izo canco zitangirwamwo, muganga Neje imbere yemeza ko hongerejwe ibibanza kuko hateguwe ibigera ku 2,633 mu gihugu cyose kandi ko hazoba imigwi y'abazokora ico gikogwa basanga imigwi y'abantu imwimwe aho iba canke ahirangurira imirimo ya minsi yose
kugira ngo tudushobore kwegera bene gihugu kugira ngo bazoshobore kuronswa urwo rucancu bitagoranye. Hazoba hariho mbere n'imigwi cyo twita ama equipe mobile azoza arasanga na cyane cyane aho abantu basanzwe babaye mu migwi nko mu mashure makambi y'igisirikare n'igipolisi mu mazu arero mwimfuvyi n'ibindi bibanza twokwita ama groupe spécial kuko naho tuzoza tubasange kugira ngo urucancu bashobore kuronswa bitagoranye.
Ugo rucancu ruzotangwa kuva ku igenekerezo rya 4 gushika ku rya 13 kwezi kwa 12/2018 ruzohagwa bafise umwaka umwe gushika ku myaka 29 abantu bababa imiliyoni 2,898,000 993 kuko uyo mugwi ari ubangamiwe n'iyo ndwara nk'uko byemezwa n'umugambi w'igihugu jeje gucandaga ufatiye ku vyigwa vyagiye birakogwa. Urucanco rw'indwara ya mugiga rukaba rwaheruka gutangwa mu Burundi mu mwaka w'1992 rukaba rwategerezwa gutangwa inyuma y'imyaka 10 naho rusubiye gutangwa inyuma y'imyaka 26 no kuvuga ko haciye imyaka 16 abarundi badakingiwe indwara ya mugiga. Yebujumbura Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Tukiri ku iyo nkuru, inyuma y'imyaka irenga 25 rudatanga urucanco rw'indwara ya mugiga rwagarutse mu gihugu. Aho ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu OMS rishyira u Burundi mu mugwi w'ibihugu bihakwa guterwa n'ikiza c'iyo ndwara. Ibindi kuri iyo nkuru twumvirize mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Uburundi buriteguriye kugwanya indwara ya mugiga. Abarongoye amakomine n'amashengero mu ntara ya Kayanza bahimirije kuri wa kane ku mugambi mukuru w'iyo ntara ibijyanye n'uko rucanco kugira baje guhimiriza nabo nyene aho barongoye naho aba bajeje intwaro bari kubarungikwa kuja guhimiriza abanyagihugu igihe naho no mitumba amakenga bashikirije afatiye kubihuha vya mabiri nyuma y'incanco mbere imwe na rimwe bikatuma dititabigwa mu ntara ya Kayanza mwe nivyo bihuha nkuko vyashikirijwe muri iyo nama bikunda gufatira ko bibuza abantu kuvyara aho bajeje intwaro n'amashengero babanje kujijugwa anushatse kanyana akora mu gisata kijejwe incanco mushiranganje rw'amagara y'abantu no kugwanya sida
uru rucanco sugo kubuza kwibarukana gatoya sugo guhagarika inzaro muri mwebwe sinzi ko 92 atabaronse uru rucanco umwana ruronse none ntimwibarutse urafise abana benshi abo mwarudonkiye rimwe barabayabaga ntibibarutse bahumurize rero ntibagire ikibazo
urongoye igisirikare mu ntara za Ngozi na Kayanza waravuga igikwiye gukogwa mu kugwanya ivyo bihuha Colonel Nzeyimana Fabien
mujanye n'abavuga yuko urucanco harimo ibicanke biriya bituma abakire canke abagabo batavyara nibaza ko ari politiki iba yinyegeje inyuma turavye no munsi periode twegereje ipyo de amatora abipfuza kubunga abanyabene gihugu niwe nibaza ko bari kubavuga amajambo nkayo rero ziza nuko nko mu nafatwa agakurikirana ubutungane mu gakora
munyabanga mukuru wa buramatari w'intara ya Kayanza wavuga ko imiriza nyabuna byoze imbere y'uguhana
uwo shaka no kubafunga yo bafunga mugabe ntikoshije imbere gufunga bwa mbere niba bitaho kurashaka kumufunga eje azopfunguka afungu watavyumva n'ubundi azoguma muri ya makosa Nicho kituma leo tukoshiri mbele kubabwira ineza y'urucanco ku magara yiwe no ku magara y'abandi.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gita magara y'abantu ku isi OMS rishyira Burundi mu bihugu 56 bihakwa guterwa n'ikiza cy'indwara ya mugiga. Urundi rero nibwamara gutanga izo ncanco buzoca buja mu kibanza ca 21 mu mugwi w'ibihugu bimaze gucandaga indwara ya mugiga. Ku mugomo ku ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega abakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo basaba leta n'abagira neza kubafasha mu gihe batarakira ngo kuko abaganga babategeka kumara amezi atatu atakintu na kimwe bemererwa gukora. Abo bakenyezi bagwiriyemo abo mu gihugu hagati bavuga kudakora mu kiringo c'amezi atatu bituma imiryango yabo ibinuba hakaba n'igihe birukanwa nabo bibubakanye. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Mu kigo kijejwe kuvura indwara zo mu kigo kitiriwe urumuri kiri mu bitaro bikuru vya Gitega abakenyezi bafise bene izo ndwara ntibiborohera kuyaga n'abanyamakuru. Abenshi muri abo bakenyezi bavuga ko ari indwara zituma binubwa mu kibano kuko barangwa n'akamoto katari keza mu bandi. Uno mukenyezi yemeye gushinga intahe avuga uko yagwaye naho bigaragara ko atarashobora kuronka udutege dukwiye. Yatanguye avuga uko yagiye aragwara yisubiriza.
Bamvuye irya mbere ntibyakunze canongera bacambwira kitaha amezi atatakwiye urosugaruka twongere tukuvura amezi atatakwiye canongera ndagaruka kandi bongera barambura mugabo kimwe gushuka bambura hari cagenda kirahinduka uko nabanze siko nataha nongera ndaza bacambwira kitaha uzogaruka umuhinga yaje n'uwo muhinga yaraje yaramvuye namwe murabona ko ndi mwishonge ndindiriye nihanganye ko Imana izo nkice.
Uwo mukenyezi w'imyaka 18 asaba leta n'abagira neza kuba imfashanyo mu gihe cy'amezi atatu bamara batemerewe kugira icyo bakora.
urabona iyo umuntu amaze kugwara ingwara yo mu kigo kenshi imiryango iramuvura bamwe bamwe tugataha duhura inzu bakazuga hama iyo umaze kugwara ingwara tuvuye ngaho batubwira ko tumara amezi atatu tudakora kubera nk'iyo mu mihano iwacu uhura nyine twibera tuba mu misozi ushobora kurondera ikintu wahangayise cyane nagomba rero muri ayo mezi atatu badusaba ko tudakora ko ari ikintu mwoduha kidufasha muri ayo mezi atatu turabe ko ubuzima bwacu bwaguma bubandanye.
Felix Ngendabanyikwa umunyamabanga ntegeyezwa mushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida mu Burundi yagize ico avuga ku bisabo byabo bakenyeze
kubisabo mwatanze byose twaje kugira ngo turabe aho ibikorwa bigeze hama turimbure hama tusorabe ngira ngo mu minsi y'imbere ico umuntu ashobora guterera uko nana uko mwabishikirije nuko arakazi umuntu adashobora kwisangiza arakazi gasaba ubuhinga butandukanye donc bisaba yuko abaho gushigikira abariko barakorera ngaha kugira ngo bumve yuko bariko baratanga ukuboko kwabo kugira ngo niwagenda mu muryango ntibagire batavuye kwa muganga gusa ntacyo tumurindiriye ko mwabonye utashi ufise akantu uzanye azogira bati bwabo ndi yahuye n'ababyeyi yahuye n'abakunzi birakunda yuko ashobora gushikira mu muryango abantu abandi bantu.
Hari nyuma y'urugendo intumwa zo mushikiranganje bw'amagara y'abantu baherekejwe n'abaserukira amashirahamwe ya ONI nka ONI SIDA na FINIWAPE bagize kuri uno wa kane mu kiguru muri Richmond Tiamoko aserukira FINIWAPE mu Burundi yamenyesha ko bagiye gushira ingufu zidasanzwe mu gisata cyo kugwanya izo ngwara zo mu kigo kugira ngo zituzwe Burundi mu gihugu cy'u Burundi. Ibiharuro dukura mushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko bakenyezi babazwe ingwara zo mu kigo kuva mu mwaka w'2010 gushika mu kwa 11 mu mwaka w'2018 bangana n'2,225 naho ikigo cyakozwe mu mwaka w'2013 cerekana ko abakenyezi bagwara ingwara zo mu kigo mu Burundi bari 3,550 buri mwaka bakiyongera ko 750 igitega Fidel Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa gatatu intara ya Kivu yo mu buraruko muri RDC yatanguje ibikorwa byo kwamamaza Emmanuel Ramazani Shadari umukandida yatanzwe na Perezida Joseph Kabila vyatangujwe mu gisagara ca Goma nyine ico gikorwa adahari. Ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganze munyamagana.
Ibikorwa byo kwamamaza umukandida Emmanuel Ramazani Shadari ushyigikiwe na Perezida Joseph Kabila n'abandi bahuriye muri FCC cyangwa Front Commun pour le Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru byatangijwe nyirubwite adahari. Byatangijwe na guverineri w'iyi ntara Julien Paruk Kahongya uyoboye intara yugarijwe n'ibibazo by'umutekano mu cyuterwa n'imitwe y'abarwanyi ariko kandi itanorohewe n'icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake. Serivisi nyinshi za leta zari zahagaze kuko abakozi b'iyi ntara bari kumwe n'umuyobozi wayo. Mu bikorwa byo kwamamaza Emmanuel Shadari byabereye kuri Stade de l'Unité iherereye ahagana mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Guverineri Julien Paruk yabwiye imbaga yabaje muri iki gikorwa ko gutora umukandida Emmanuel Shadari ari uguhitamo icyizere cy'imirimo ku rubyiruko n'imibereho myiza ku bakozi. Ni uguhitamo imiyoborere myiza, kurwanya ruswa, kurwanya ubujura n'ubwambuzi, iterambere ry'ibikorwa remezo n'iry'igihugu muri rusange, byose bizagerwaho ku butegetsi bwa Shadari. Bimwe mu by'umukandida Ramazani Shadari yijeje abaturage ubwo yiyamamazaga mu mujyi wa Lubumbashi harimo kuvanaho amafaranga y'ishuri mu mashuri abanza, kandi yavuze ko naramukatowe bizahita bitangira gushyirwa mu bikorwa. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma basanga uyu mukandida ufite nimero 13 afite amahirwe ashingiye kuri izi mpamvu bagarutseho.
Probleme yenye opozisi iko nayo ni kwamba hawakuweza kuelewana, ndiyo kwa maana wamepata shite ya kwamba wanapatia
kandida ikibazo batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite amakuru bananiwe kumvikana kubahagararira bahita baha amahirwe umukandida ushyigikiwe na Kabila. Baranabyivugiye ko bakorera amashyaka yabo ntibakorera igihugu. birerekana ko bazatsindwa uko mu matora biba bisaba ko abantu bashyigikirana. Kubera rero bacitsemo ibice bigaragaza ko bazatsindwa amatora. Turizera ko Emmanuel Ramazani Shadara azatsinda kuko impamvu ya mbere yatoranyijwe na Perezida Kabila ubwe, iya kabiri Abanyekongo barifuza ko abayobora, iya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bacitsemo ibice imuhesha amahirwe yo kubatsinda. Tumwifurije intsinzi kandi tumusaba ko namara gutorwa azakora ibishoboka ibibazo by'umutekano muke bikarangira muri Intara ya Kivu
y'Amajyaruguru.
Ramazani Shadara avuga ko 40% by'amafaranga aturuka mu ntara azajya zigumamo mu rwego rwo kuzifasha mu iterambere ryazo. Ibi bisanzwe binateganywa n'itegeko nshinga ariko henshi ntibyubahirizwa. Avuga kandi ko azatanga bourse ku banyeshuri muri kaminuza. Mu gihe harimo gushira icyumweru ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye, haba kubahatanira kuyobora igihugu n'abahatanira imyanya mu nteko ishinga amategeko, hari bamwe mu bakandida perezida bataratangira kwiyamamaza. Theodore Ngoyi uri mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu ntaratangira kwiyamamaza. Impamvu ngo nuko ibikenewe byose bitaruzura. Ngoyi avuga ko nta mashini zitora zigomba gukoreshwa kuko ngo zashyiriweho gutsindisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Theodore Ngoyi avuga ko ataranahabwa abapolisi 25 bacungira umutekano buri mukandida perezida, cyakora ntarerera neza niba atazitabira amatora mu gihe yakoreshwemo imashini z'amatora. Martin Fayulu nawe avuga ko yandikiye ubuyobozi bushinzwe iby'indege za gisivili asaba uburenganzira bwo kuguruka no kugwa ku bibuga by'indege bitandukanye mu gihe yiyamamaza kuva ku itariki 29 z'uku kwezi kugeza kuri 22 z'ukwezi gutaha, ariko ngo ntarahabwa uburenganzira. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Makuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigiye kurangira yamara. Imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko ariko asaba ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN kurunga ku bwato bw'ingwano mu ibahari ya Azov, ivyo mu ntumbero yo gufasha no kubariza umutekano mu gihugu mu gihe hari imishyamirano ikomeye hagati y'igihugu ciwe n'Uburusiya.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane mu cegeranyo c'ishirahamwe rijejwe gutohoza igurishwa ry'ibigwanisho ku isi, batangaza ko igihugu ca Uganda cafashije Sudani y'Epfo kugura ibigwanisho biva mu bihugu vya Buraya mu gihe c'intambara ya gisivile yo muri Sudani y'Epfo. Iryo shirahamwe rivuga ko byabaye mu gihe hariho ibihano vyari vyashizweho n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri Sudani y'Epfo vyabuza ico gihugu kugura canke kugurisha ibigwanisho muri ako karere. Ivyo biro vy'ubushakashatsi Conflict Armament Research rivuga ko ivyo bigwanisho vyaguriwe mu bihugu vya Bulgaria, Romania na Slovakia bishika muri Uganda mu mwaka wa 2014 na 2015. Bavuga ko ico gihe vyaciye vyinjira muri Sudani y'Epfo.
Naho muri Gabon, nguri janye na Gabon, prezida waho Ali Bongo yashitse muri Maroc no munsi wa kane kuruhuka. Nyuma yo kwamaza ukwezi yivuza mu gihugu ca Arabia Saudite indwara itatangajwe ku mugaragaro. Ali Bongo afise imyaka 59 muri iki gihe yagiye kwivuza muri Arabia Saudite kuva ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi. Inyuma yuko ashitse ku mugwa mukuru wa Maroc Rabat no munsi wa kane, Bongo yajanywe mu bitaro vyaho. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Maroc bwamenyeshe ko Bongo yazanywe abisavye kandi hisunzwe inzego z'igihugu ciwe hamwe nuko vyari vyasabwe n'abaganga biwe. Ndamasanamu yashizwe ahabona yerekana Ali Bongo ariko ashika muri Maroc canke kuva ajanywe mu bitaro mu gihugu ca Arabia Saudite, ivyo vyatumye haba impungenge kuvyerekeye amagara yiwe.
Ahandi naho ingenzi z'abanyetiyopiya barenga 400 bari barabuze ingene bava mu gihugu ca Yemen kubera intambara yari muri ico gihugu bazotahukanwa muri Etiyopiya n'indege muri nondwi ribaye rya mbere kuva mu mwaka wa 2015 ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi n'abimukira rihawe uburenganzira bwo gukora ico gikorwa. Ni mu gihe hari hari abashika ku 418 bari barindiriye gutahukanwa.
Umuziki wa reggae wamenyekanye mu makungu kubera abacuraranzi nka Bob Marley ukomoka muri Jamaica. Uwo muziki washizwe uno munsi wa kane ku rutonde rw'ibintu ndangamico bikomeye bikingiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ishyirahamwe UNESCO rijejwe indero ubumenyi n'imico. Rivuga ko umuziki wa reggae wagize intererano ikomeye mu makungu mu kugurura amaso y'abantu ku bibazo bijanye n'akarenganyo hamwe no kukagwanya urukundo hamwe n'ubuntu. Umuziki wa reggae watanguye mu mpera z'imyaka 1960 komoze ku bundi bwoko bw'umuziki wo muri Jamaica bwitwa ska na rocksteady. amakuru rero n'ibiganiro twari twafitiye kuri iri saha kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Dushimiye Engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri. Uwabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikomari kumwe na Ange Vide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye, tubipfuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.